Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Niryo sango rya makuru mu Kirundi kuri ya Nzamba gateka kawe sango ikaze nchuti namwe bakunzi muri ya makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya mbere mu nyonyo mwaka wa 2021 aya nayo tukayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke kubera ubwicanyi bw'abaye ndanse cyane cyane muri iyo ntara. Kuri uyu wa Mungu honyene hari ibiziga bine by'abantu byatowe muri komine ya Rugombo byononekaye mu ishyirahamwe Fokoderi hano yagateka kazina muntu babona ko ubwo bwicanyi bukogwa nawe mu nzego za Leta kuko atamatoza kogwa kubakora ubwo bubisha. Mujanye nagateka kazina muntu naho ntagahengwe kubanywanyi w'umugambi SNL kuko kuri uyu wa Mungu honyene abarenga 10 bo muri komine Shombo bafashwe baja gupfungwa abiwabo bavuga ko batigeze bamenyeshwa ico bazira muraza kuvyumva mwido nido. Inyidogo nayo ni myinshi mu bakozi ba kaminuza y'u Burundi. Imvo nuko abo bakozi bataronswa uturusho mu byerekeye uburaro nkuko bitegekanijwe n'amategeko kuva mu mwaka w'2009. Muri aya makuru tuza kubashikana muri ico kigo cya kaminuza aho abakozi banegura ningene ibikorwa bitunganije kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubaha ikaze muri aya makuru duhera mu bijanye n'umutekano muke. Ibiziga bine byaratowe kuri uyu w'Imana ku musozi Marambo komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ikindi kimwe nacyo nyene cyatowe kuri uyu wa mbere hafi y'uruzi Rusizi rugabura igihugu cy'u Burundi n'icya Kongo. Abungere babibonye ubwa mbere bavuga ko byari biboshe kandi ko byari byatanguye kononekara mu kiringo kitarenga indwi imwe yonyine bikaba bibaye ibiziga 10 bitowe muri iyo ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bakavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubwicanyi bwasubiye kuba ndanse mu gihugu. Ido nido na mugenzi wacu Valerie Mucho.
Ico kiziga cy'umuntu w'umugabo catowe ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere aho bita Miduha Kaboya muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Uwo mugabo ntabashoboye kumumenya ariko icibonekeza ngo nuko yishwe atemaguwe akaba yari afise n'umugozi mwizosi. Ico kiziga ciyongera ku bindi bine byatowe ku musozi Imparambo muri iyo komine nyene ku mutaga wo kuri uyu w'Imana abagabo batatu n'umukenyezi umwe. Abungere babibonye ubwa mbere bavuga ko ivyo biziga vyari biboshe kandi ko vyari vyatanguye kononekara. Amakuru ava ku mutumba Mparambo ari naho vyatowe yemeza ko abo bantu batamenyekanye umwidondoro wabo bibaza ko boba biciwe ahandi baca baja gutabwa muri komine ya Rugombo. Nkuko amasoko ya Radio Nzamba abimenyesha, abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke baratewe ubwoba n'ibiziga biguma bitogwa mu makomine atandukanye agize iyo ntara. Bavuga ko ukubona ibiziga bitogwa vyatawe mu nzuzi, mu mashamba n'ahandi vyasubiye kuba ndase, zerekana kandi ku bwicanyi bwasubiye kwimonogoza mu gihugu. Mu kiringo kitarenga indwi zibiri gusa hamaze gutogwa ibiziga 14 muri iyo ntara ya Cibitoke. Hambavu y'ico catowe uno munsi n'ivyo bine vyatowe kuri uyu w'Imana, hari ibindi bitanu vyatowe mu ndwi iheze bireremba mu ruzi Rusizi aho nyine mu ntara ya Cibitoke. Ivyo biziga ntivyashoboye kumenyekana. Nayo kwigenekerezo rya 15 mu kwezi kw'icumi guheze hatowe ibiziga bitatu ku musozi Ndava muri komine Buganda muri iyo ntara nyene ya Cibitoke. Radio Nzamba ntitwashoboye kuronka Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke kugira ngo agire ico avuze ku biriko birabera mu ntara arongoye iguma itogwamwo ibiziga.
Ubwicanyi bukogwa mu gihugu abantu bagatorwa ibiziga iyo batawe biragaragara ko bukogwa n'inzego za Leta na rya ubutungane atamatoza bwigera bukora bisigurwa n'ishyirahamwe Fokoderi hanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa Fokode umushingwamanza Janvier Bigirimana atera kamo umukuru w'igihugu kuva mu gacerere akamwibutsa kandi ko icambere yarahiriye ari ugukingira Abarundi mukurikira.
twagomba gusubira kwiyamiriza ubu bwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi aho abantu batari bakiye ariko batogwa biziga hambavu y'ababandanya banyuruzwa tukabura irengero ryabo ubu bwicanyi bukogwa n'inzego za leta bukogwa n'abari mu mugambi CNDD nikimenyamenye yuko ari bo babukora nuko iyo ibyo biziga byatowe atageza gikurikire ku rwego rw'ubutungane nta matohoza yigenga kogwa byerekana yuko aba bakoze mwe n'ivyo vyaha ari abantu bakingiwe n'abatwara ubutegetsi ibyo navyo bikaba biteye isoni cyane kuko uno munsi CNDD n'abayitwara bibaza yuko kwica bagatoteza abo batavuga rumwe shanka bo bibaza yuko bari mu migambwe yoba itavuga rumwe n'uwo mugambwe yoba ari uburyo bwo kuguma ku butegetsi ariko twagomba tubabwire yuko bihenda mwe n'iyo nzira y'ukutoteza yuko icha yukuburagiza abantu ngo nimwiyumvira co kimwe n'inzira idashika n'inzira izotuma kumura barundi baruhishwa n'amahano barimo n'uwo mugambwe maze bakawikurako ikindi naco kibabaje cyane ningene ivyo bintu biba hari inzego zijejwe kukingira barundi inzego zihembwa n'icu ya cumunyagihugu mu Burundi twavuga inzego z'umutekano igipolisi ubutungane mugabo bose bariraramiye twagomba tubwire rero yabo umukuru w'igihugu yabo bakora ubwo bwicanyi yabo bategezwa gukingira abarundi batari ko barabikora bamenye yuko hari umunsi batezwa kuzobibazwa yuko abantu bose bariko baricwa barahubwa kugatwe kabo kuko ayo mabanga bajijwe gukingira abarundi mu gihe batayakoze neza nta kibuza yuko bitebe bitebuke bashobora kubibazwa abantu iyo bari ku butegetsi barafatwa no kuboregwa ni nacho bituma uko kuboregwa kubatuma bica abantu bakabahora ubusa twibaza ko mwe nako kaboregwa umunsi kazobava ko munsi abarundi bazogomba yuko ibyo bintu bihagarara kumbura abo bantu bazokwicuza twagomba tubahanure rero yuko buhagarika ubwicanyi cyacu hano umukuru w'igihugu afatiye kububasha ahabwa nibwirizwa shingiro cyane cyane abajejwe ubutungane bafatiye ku mabanga bajejwe biciye mu ibwirizwa shingiro nabo bose bajejwe guhagarika umutekano w'abarundi yuko bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ubu bwicanyi buteye isoni
uyo munyamabanga mukuru wa Fokode arongera agasaba abafasha Burundi kuba maso bakabona ko mu Burundi atakirahinduka nyabuna bahimirize leta kubahiriza agateka kazina muntu abantu bareke kwitwa no kunyuruzwa bahoga ubusa n'ubunyene umushingwa manza Jean de Bigirimana
ibiziga by'abantu biguma bitogwa abantu baguma banyuruzwa bari kubazira ubusa na kamaramaza ni ibintu bikwiye guhagarara ikindi naco twagomba dusabe abantu bose bari ko bagomba gufasha Burundi bibaza ko hari ikintu cyo kirakogwa mu guhindura ibijanye no guhunyanga hagati y'akazi na muntu babone ko atakintu na kimwe kirakogwa ahubwo biteho kuhimiriza iyo leta ihari uno munsi yuko yohagarika kubandanya yica abarundi iriko ibahora ubusa
umushingwa manza Jamze Bigirimana akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe Fokode muriko mukurikira amakuru kuri ya Jinzamba agateka kawe mukanya turayabandanya mu gateka kazi na muntu
Inzamba
abanywanyi 14 b'umugambwe SNL barafashwe kuri uyu w'Imana byabereye ku mutumba Rusi uri muri commune Shombo n'intara ya Karusi mu bafashwe harimo ubuserukira urwaruka rwa SNL muri iyo ntara nk'uko amakuru ava i Shombo abivuga icyatumye bafatwa nticyamenyeshejwe ababo ni inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze
abo bantu 14 bafungiwe mu gasho ka commune Shombo bafashwe bari mu ngoro ya CNL ku mutumba Rusi nkuko ababibonye babivuga inama bari bitavye yari gutangura saa 6 ariko ntiyabaye ikiba imbonera kure hamwe na batatu mu bajejwe intwaro kuri uwo mutumba baciye baza kuyibuza nkuko uyu munywanyi wa CNL avyemeza
ahari saa 7 nagaba na imba ya kwega na dupadingira ana batware bafashwe n'umukuru w'umutumba Rusi n'uyo w'agakindi n'ugira kabiri amwe abagiye barongo w'umutumba n'umukuru w'umugambwe CNDD yirukane kuri ya kenshi kandi bari batwara
abanywanyi ba CNL bavuga ko bariko baratotezwa bagasaba yuko abanywanyi babo borekugwa
nyabitubwiye nimba ta uburenganzira bwe bwose bwo gukora ibitekerezo natwe nimba amategeko yahindutse kiri neza hanyuma dukore bizunze amategeko ariko abo bantu bandi bacu barekugwa tuba bwango.
Radio Inzamba agateka kawe yarondeye ubutwari mbonera kure muri komine Shombo Nestor Nkeshimana cyo kimwe na mustanteri wa komine Pierre Nizigimana ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefone zabo. Nayo ubutwari umugambwe SNDD-FDD Desire Ndahabonye Imana yitavye acadukira ko telefone tariki ya 20 z'ukwezi k'umunani uno mwaka umugambwe SNL wari wabujijwe n'imbonera kure kubaka ingoro yawo ku mutumba Gyaro muri iyo komine nyene ya Shombo. Radio Inzamba bikiba yararondeye warongoye umugambwe SNDD-FDD Ishombo ariko yaranse kugira ica bivuze ko
arakoze Jean Marie ndabashinze tukiri mujanye n'agateka kazi na muntu abantu 10 bo ku mutumba Nyamigogo muri komine Rusaka n'intara ya Mwaro bamaze iminsi 6 bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara bose nawo mu muryango umwe bapfunzwe inyuma y'imishamirano yaturutse ku matati y'amatongo bagiriza abakozi ba sentare y'intango ya Makamba ko aribo bariko barateranya iyo miryango bagasaba ko itongo bapfa ryogabugwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none bita GPS mu rurimi rw'Igifaransa. Inkuru twateguriwe na Josine Kazi.
Ukuri ko ku munsi wa mbere w'indwi heze ku mutumba Nyamigogo wa komine Rusaka mu ntara ya Mwaro vyari vyifashe imiryango ikomoka ku bavukanye imfundiko na ngwagure batanye mu mitwe kubera urubanza rw'amatati y'amatongo bafitaniye. Abegereye iyo miryango bavuga ko bariko bateranywa n'abacamanza ba sentara y'intango ya Makamba aho kubuzuriza.
Bamwe baragwanye barakomeretsanya bamukubise inkoni hari umucamara aho yavuga yuko bamukuye amenyo twese twavutse tubona ntamenya afise yavuye kuri sentara y'intango ya Makamba mu ntara ya Mwaro yaje gusubiramo urubanza rwakiwe 61 muri sentare y'Imurambi bagiye gusaba yuko boba biburira karindi bobo bacabaza nkuko boza gushinga gashasha none urubanza rw'abantu babiri bo bitapfundikana ngo agure.
Abantu 10 barafunzwe abandi 5 barahunze kubera gutinya gufatwa basaba kwitongo ryabo ryogabugwa hakoreshejwe ubuhinga bwa GPS kugira iyo miryango itekanigwe.
Ababwira ati bazane GPS ijya mashini kirima bamaze gukima mu nyuma niho baca bavuga ngo imashini irapfuye hakuvuga bati turindire tuzorondere iyindi mashini ikomeye bace bavuga ngo nimwe murakurikiza ingingo ya sentare ya mbere uca tubona neza yuko ari umubijyano bataye mu bantu buri amatare yaregeze gufata ingingo arababwira ati umumwe basi naba arakoraho yahora akora uwo yatumye yakiye acurika ibyo yamubwiye tusaba yuko umuryango wacu wareka gucura tuzi nimba ari iby'ukuri ubutungane bubaho bazane imashini kirime ku mugaragaro twese tubonesha amaso bareke gucura tuzi umuryango bifa ngo baravukana.
Hagiye Inzamba ntitwashoboye kuronka umucamanza Renova arongoye sentare y'intango ya Makamba cyo kibe na Colonel Gasanzwe arongoye intara ya Mwaro ngo bagire ico bavuze kuri ayo matati yo muri iyo miryango.
Arakoze na Josine Ekaze tubandanye n'ano makuru. Abagabo 3 bikekwa ko arabayoboke baze biyange ndakumana bari mu minwe y'inyamira mabi muri komine Gahombo intara ya Kayanza bahagaritswe mu gatondo ko kuri uyu w'Imana inyuma yaho abantu barenga 250 bari mu modoka inguruza abantu babujijwe gushikaho bari bagiye bavuga ko bagiye mu bugeni bakaba bari bitwaje bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abapadiri mu gihe cy'imisa idonido na Beni Axelakan.
Inkuru ziva muri komine Gahombo zimenye shako abanyagihugu babonye imodoka 11 zuzuye abantu batari bamenyereye muri izo harimo 6 zo mu bwoko bwa Hiyasi na 5 zo mu bwoko bwa Coaster niho igipolisi cyazihagarika hanyuma kica kirazisaka. Igipolisi cyasanze harimo bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abapadiri mu gihe baba ariko barasoma imisa ivyo navyo n'amakanzu y'abapadiri ihostia n'ibitabo basoma mu gihe bahezagira abagira ubugeni bababajije bishuye ko bari baje gushigikira umukristo mugenzi wabo yari yaraye araganye muri komine ariko mu ntwaro ho bakavuga ahubwo ko abo bantu bari bafise intumbero yo kuja gusengera ku musozi Businde wo muri iyo komine nyene aho bahora basengera ariko leta ikaba yarugaye ico kibanza. Ivyo bikoresho ngo bikaba ari vyo bari gukoresha mu gihe cyo guhezagira uwo mugenzi wabo yari yaraye araganye muri komine. abagabo batatu rero baciye bashigwa mu minwe y'inyamiramabi kumvo z'amatohoza, abandi nabo bacaburizwa imiduga basabwa gusubira mu ntara n'amakomine bari baje baturukamwo. Ahamwe kwibuka ko mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2012 ku musozi wa Businde muri Gahombo abayoboke barenga batanu ba Zebia bishwe barashwe, abarenga 30 barakomereka mu mishamirano n'igipolisi cy'u Burundi. Abo bayoboke bakaba bari bazindutse nk'uko bama mu gisabisho nk'uko byari mu kwemera kwabo caba ku itariki ya 12 buri kwezi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya nano makuru mu bumanuko bw'igihugu. Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu banyagihugu bakeneye amakonteri y'umuyaga nkuba mu ntara ya Rumonge. Abo banyagihugu bavuga ko bakwaruswa igera ku mafaranga 100,000 y'amarundi badomurutoke kuri bamwe mu bari mu mugambwe SNDFDD muri iyo ntara ko bari kwisonga mu kurya ibiturire. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu basanzwe baba muri iyo ntara abivuga, aba babifuza ibikorwa bitangwa na Leta idezo nko kuronswa kontiri y'amazi canke amatara ntibiborohera. Bakidoga bavuga ko bajuragizwa n'abakozi ba Leta idezo kugira ngo byanke bikunde abo bashaka izo kontiri batange igiturire.
N'abantu bo mu Rumonge abakiriya baje kurondera amakonteri, ariko barondera amakonteri rero ntibatunganiriza babaka amahera, badafite amahera nturonka. Abo bantu nabo ni batatu bagipfukamye mu nda mu kurya ibituremo, bita ngo n'abantu ba mbere bagumye abanga b'imbere. Umwe ni chef de centre batwara mu Rumonge yitwa Nibayubahe Onesphore, undi nawe yitwa Hakizimana Obedi avuga ku munega ure wagishirije wewe. Umugore yitwa Ndayizeye Raji, wewe yitwa ko ari umukenyagara w'amatanu wo mukorako. Urumva rero abo ni rero bagisirije.
Aya makuru nyine avuga ko abo Obedi na Peraji bakoreshwa mu gusaba ibiturire nabo bagahezwa bagashikiriza icegeranyo mukuru wabo. Obedi ngo akaba ari wasanzwe abika izo konteri. Ikonteri y'amazi ikaba isanzwe igurwa amafaranga 200,000.
Ikonteri y'amatara isanzwe igurwa 230,000. Icyo bintu kiguriye insinga byose, hanyuma agatanga sasande ya komisiyo muri Egidezo niyo atangwa yonyine sasande ya komisiyo kugira mende vre transport. Hanyuma kugira abayiguhe kuko bashaka na kadi komandi Bujumbura mwari masosiyete prize bakazizana bazishikanye rero mu kiratondo nka yinsomeye na tarapfayirose kandi ziyo amara kugira nzogaruka kugira nzogaruka aho nawe nyene ukamenya ngo ni forode ariko araguha y'amazi igurwa 215,000 kubera abayakeneye hatangi tuje jardin.
Radio Inzamba tukaba twarumbiye kuri telefone na Kizimana Obed tukimwe na Ndayizeye Pelagia bavuga ko aribo batoza ibyo biturire. Turabakena tukaba tutarashobora no kuronka abarongoye igisata c'amazi n'amatara mu ntara ya Rumonge. Mukibuka ko umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Ridezo Ingenieur Major Jean Manigomba yashize ababona kuri uyu wa gatanu itangazo rivuga ko uwo wese azobona umukozi w'iryo shirahamwe ariko arasaba amafaranga arenze kuyaba ari kuri fagitire yo muhamagara.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Tubandanye mu gisagara cya Bujumbura. Abakozi ba kaminuza y'u Burundi bavuga ko barajushinga ninge nico kigo gitunganya ibikorwa muri kino gihe bakidoga banegura cyane cyane ingene kuva mu mwaka w'2009 bataronswa uturusho mu byerekeye uburaro nkuko bitegekanijwe n'amategeko. Banegura kandi ko politike yashinzwe yo kunganisha imishahara itakurikijwe kuva mu mwaka w'2014. Ido nido na mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru dukura mu bakozi ba kaminuza y'u Burundi atumenyesha ko mu mwaka w'2009 inama nshingwantwaro y'ico kigo yari yafashe ingingo yo gutanga uturusho tungana n'ibice 60% by'umushahara kugira ngo bifashe mu byerekeye uburaro bw'abakozi nk'uko byategerezwa kugenda mu yandi mashyirahamwe ya leta. Abakozi ba kaminuza y'u Burundi bavuga ko ivyo bitigeze bikurikizwa nk'uko bivugwa n'umwe muri bo.
Ayo onye rero kwa gushyirwa ntwaro kwa kaminuza barayemeye mu 2009. Uko abayobozi ba kaminuza bagenda bakurakuranwa, nta n'umwe ashyira mu ngiro iryo tegeko ry'urwego nshingwantwaro ba kaminuza y'u Burundi. Ayo mafaranga iyo bitenda mintidolojima amafaranga y'uburaro ntarakabayeho.
Mu mwaka w'2014 harashyizweho politiki nshyashya yo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta kugira uwo mugambi ushobore gushyirwa mu ngiro neza. Ngo byasabwa ko uturusho tumwe tumwe n'ibyo kududza amagrade abakozi ibibanza bihagarikwa kugira ngo imishahara ishobore kunganishwa. Ahandi mu bindi bisata bya leta imishahara ngo yashobora kunganishwa mbere kuri benshi iyo mishahara iraduzwa, ariko muri kaminuza y'u Burundi abakozi ngo bararindiriye amasahera mu kirere.
Mu 2014 kwite buri mukuru w'igihugu bavuze ngo unakunganisha imishahara. Uno munsi abavuga ko bari inyuma icyo gihe naho bigoye kuraba neza, uno munsi baza baramaze gusiga inyuma abakozi ba kaminuza. No kuvuga ko umukozi wa kaminuza y'u Burundi amaze icyo gihe cyose imyaka hafi umunani kirimo umunani ari hahandi akabanda adahinduka, no kuvuga yakora nabi cyangwa yakora neza nta karusho ko ku mwaka akaboneka. None rero urumva ko aho wa mushahara wagumye hahandi.
Abakozi ba kaminuza y'u Burundi baranegura kandi ko hari ikumigwa n'akamwana wa mama iyo hageze guha agashiru kabute abakozi baba bakarihijwe ubwenge bari ku kazi, ivyo bita bonification après formation en cours d'emploi mu Gifaransa. Twarondeye Santus Niragira umuyobozi w'ishuri rya kaminuza y'u Burundi kugira ngo agice avuze kuri ibyo bibazo byose by'abakozi, ariko ntitwashoboye kumuronka. Telefone yahamagara ntiyagira uwitaba.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Mu kusozera ano makuru mu bijanye n'inkino, umugwi wa New Star uri mu migwi 16 izo higanwa mu kwezi kuza kwa Kigarama, kugira haboneke imigwi 6 iziyongera ku yindi 6 haboneke 12 zokina inkino za nyuma za Basketball Africa League. Muri volleyball naho Gacosmos na Gender Light Club niyo migwi yatwaye igikombe cy'intwari muri volleyball, mu gihe mu mupira w'amaguru Bumamuru ikiri mu kibanza cya mbere mu higanwa ry'u Burundi. Inkuru tubaza George Nimenya.
Kuri no w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasozera indwi igiri ya 10, hinji ibitsindo 11 mu nkino 8. Imigwi ine yatsinze igitsindo kimwe ku busa, iyo nayo ni Message Ngozi yatsinze Royal, Buja City itsinda Kayanza United, Top Junior itsinda Olympic Star na Vitaro yatsinze Rukinzo. Imigwi ibiri nayo yanganije ubusa ku bundi ni Le Crocos na Atletico Newell, Bena Flambeau d'Orest na Musongati. Mu zindi nkino zabaye, Burundi Sport Dynamique yanganije na Aigle Noire ibitsindo bibiri ku bindi, nayo Bumamaru itsinda Flambeau de Saint ibitsindo bibiri kuri kimwe, ibona kwigumira mu kibanza cya mbere. Muri volleyball naho kuri no w'Imana niho mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi basozera inkino zitiriwe wa Gasore Louis na Mirikio Ndadaye. Umugwi wa Gacosmos mu bagabo niho watwaye igikombe utsinze Mikade Sport do Bujumbura ku maseta 3 ku busa. Mu bigeme naho Gender Light Club yarahiye Muzinga ibyo abantu batari biteze mu kuyitsinda ku maseta 3 ku busa nyene. Muri basketball naho inyuma yaho umugwa New Star utsindiye Ulinzi Warriors yo muri Kenya ku manota 80-78. Iyo ntsinzi igira kabiri mu nkino zibiri yatumye New Star ironka uburenganzira bwo kwinjira mu migwi 16 izokina inkino zo gukurakuranamwo ku ntambwe igira kabiri. Inyuma y'iryo higanwa ritegekanijwe mu kwezi kw'12 muri Kigali Arena, imigwi 6 ya mbere izoca yiyongera kuri 6 itabanje gukuranakuramwo yabaye ya mbere iwabo mu bihugu bya Senegal, Nigeria, Misiri, Tunisia, Angola n'u Rwanda. Intumbero ya New Star ni ugutsinda muri izo nkino, abarongoye uwo mugwi bagasaba abishoboye bose kubafata mu mugongo.
Arakoze na mugenzi wacu George Nimenya akabari nongaha ku nkuru y'inkino duciye dusozera ko ano makuru twe twabateguriye ngurukire mwebwe mwese mwafasha kanya kanyu ko kuyakurikira ngurukire bagenzanje bafashije kwegeranya parfum dasigana ndabipfurije kugira ibihe byiza iwanyu no mubanyu.